Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi ndabaramukije inshuti mwese bwakiye neza ikaze kuri radio yanyu.
Hari iyo bashikiye ko nkubwira gatatu baciye batera grenade, iyo grenade rero yahavuye yica umuntu umwe irakomeretsa n'abandi babiri, uwundi yaguye hirya gatoyi.
Uyu ni umwe mu bantu bari hafi yahatewe igisasu cya grenade mu ijoro ryo ku cyumweru muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro mu Burundi. Uretse iyi nkuru y'umutekano muke, turabagezaho n'andi makuru ku ruzinduko rw'umunyamabanga mukuru wa Uniban Kimono mu Burundi n'amakuru ku rubanza rw'abofisiye bakuru mu rukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda. Turabararitse. Mbere yaho ariko, Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyse.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Cyohere mu Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Uniban Kimono ari mu Burundi mu rugendo rugamije guhagarika indyane za politike Uburundi bugira bumaremwo umwaka wose. Ban Ki-moon yashitse i Bujumbura ejo ku munsi wa mbere, akaba atekanya kubonana n'abanyepolitike bo mu Burundi hamwe n'abarongoye amashyirahamwe yo muri sosiyete sivile. Uru rugendo rwe ruje haheze ukwezi kumwe intumwa z'akanama ka ONU kajejwe umutekano zigendeye u Burundi kugondoza Perezida Pierre Nkurunziza kugira aganire nabo batavuga rumwe. Imbere y'uko ashika mu Burundi, abantu bane barishwe mu bitero bibiri bitandukanye by'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura. U Burundi bwinjiye mu bwicanyi bushingiye ku mvo za politike kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze, igihe Perezida Nkurunziza atsindiye gutwara ikiringo cya gatatu, icyo bamwe bavuga ko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Abakurikiranira hafi biba mu Burundi bafise ubwoba ko ubwo bwicanyi bumaze guhitana abantu barenga 400, abashika 230 bamaze guhunga, bushobora kuvyara intambara muri ico gihugu. Muri Kenya, igipolisi cya Kenya cyararonkejwe ibiduga 30 bitaraswa n'amasasu, ibyo bita blende, kugira kibikoreshe mu bice by'ico gihugu bibangamiwe n'ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bikoresho bya gisirikare byatanzwe ku itegeko rya Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kugira bakingire abapolisi, kandi igipolisi kibikoreshe mu gice cy'uburaruko bushira ubuseruko no mu zindi ntara kurwanya umugwi ntagondwa wa Al-Shababu. Abahinga mu by'umutekano bamenyesha ko ari intambwe ishimishije, ariko bakamenyesha ko igihugu cya Kenya gikwiriye kurushiriza gukora ibindi bikorwa kugira gitsinde intambara n'umugwi wa Al-Shabaab. Perezida Kenyatta amenyesha ko yizeye ko igipolisi kigiye gukora kitarinze gusaba imfashanyo igisirikare hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano muri icyo gihugu. Igihugu cya Kenya carungitse abasirikare muri Somalia mu mwaka w'2011 mu kugwanya umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab, aho umugwi waciye urahira ukarengwa ko Kenya kitazoronka amahoro mu gihe inteko zacu zizoba zikiri mu gihugu cya Somalia. Ayavugwa muri Ethiopia, ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rimenyesha ko leta ya Ethiopia iri kikoresha inguvu mu kuburizamwo imyigaragambyo ibera mu ntara ya Oromia, naho abategetsi bo bemeza ko ibintu byifashe neza. Raporo iheruka gutangwa n'abatavugwa rumwe na leta ya Ethiopia hamwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kwicwa ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 guheze. Abaharugwa mu bihumbi nabo bamaze gutabwa mu mvuto. Iyo myigaragambyo imaze amezi 4 iriko ibera mu ntara ya Oromia, yatanguye mu gihe abanyagihugu bo muri ako gace biyamiriza umugambi wa leta wo kwagura imbibe z'umugwa mukuru Addis Abeba mu ntumbero yo kugwiza imigambi y'iterambere. Umugambi abanyagihugu biyamirije bavuga ko uzotuma batakaza amatongo yabo. Human Rights Watch imenyesha ko naho leta yavuze ko yahagaritse uwo mugambi, abanyagihugu bo babandanya bicwa n'inzego z'umutekano. Amakuru kuri Siriya, leta z'ubumwe za Amerika n'Uburusiya baremeranije umugambi ugamije guhagarika intambara muri Siriya. Iyo ngingo ishobora gutuma abanyagihugu bari mu bice birimo intambara bashobora kuronka imfashanyo, kandi ni muntu mbere yo gutegura ibiganiro hagati y'abashamiranye, ibiganiro bitumbereye gushiraho leta mfata kibanza. Mu kiganiro bagiranye ejo ku munsi wa mbere, intumwa za Amerika n'Uburusiya bemeranije ko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri ariho imigwano itekanywa guhagarara. Iryo hagarikwa ry'imigwano riraba abo bose bashamiranye kiretse imigwi iterabwoba nka leta ya Kiislamu canke Islamic State hamwe no mugwi wa Al-Qaeda. Amerika n'Uburusiya nivyo vyahawe igikorwa co guhagarika izo ntambara. Uburenganzira vyahawe n'ibindi bihugu mva makungu vyagiye hamwe kugira bifashe Syria kuva mu ntambara. Ivyo bihugu vyabonaniye mu gisagara ca Munich mu Budagi mu ntango z'ukwezi bikaba vyari vyizigiwe ko kuwa gatanu uheze ariho imigwano yari guhagarara muri ico gihugu ca Syria. Mu Buhindi naho abasirikare b'Ubuhindi barishe abagwanyi batatu bari bamaze imisi itatu binyegeje mu nyubako ya leta inyuma yaho bagiriye ibitero ku miduga y'igipolisi mu ntara ya Kashmir. Abasirikare b'Ubuhindi bari bamaze imisi itatu barasana nabo bagwanyi. Muri iyo migwano abasirikare batatu b'Ubuhindi bo mu nteko zidasanzwe barishwe hamwe n'umunyagihugu yahitanywe n'urusasu. Abashika 13 barakomeretse. Aba bagwanyi bivugwa ko ari abatavuga rumwe na leta badashigikiye ukuntu Ubuhindi burongoye igihugu muri iki gihe. Aba bagwanyi barashoboye kureka abakozi bashika ijana bariko bakorera muri iyo nyubakwa barayivamwo atawo bariyugwara. Mu gihe igipolisi cariko gitana mu mitwe nabo, abanyagihugu bo bari bihereje amabarabara berekana ko babashigikiye. Aloyizi Bigirimana turasubira mu ncamake mu kanya.
Urakoze Haruizi Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet kuri radio yacu vewa.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter mukoresheje ijambo radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Tunyarukiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wa Ban Ki-moon ejo kuwa mbere yageze mu Burundi mu ruzinduko azamaramo iminsi ibiri. Yakiranywe icyubahiro na Vice Perezida wa mbere Gaston Sindimo hamwe n'abandi banyacyubahiro barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Umuvugizi wa Leta. Hari abasirikare bakoze hakarasisi n'abandi Barundi barimo abavuzi b'ingoma, abanyeshuri, abanyamapikipiki n'abandi banyagihugu bari bamutegereje ku muhanda. Bari bafite inyandiko zitandukanye bavuga ko Abarundi nta kindi bakeneye uretse amahoro kandi ko ayo mahoro azaboneka binyuze mu biganiro bibahuza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo mbere y'urwo ruzinduko bavuze ibyo bifuza kuri uwo mushyitsi mukuru ko biteze ko Bwana Ban azagondoza leta y'u Burundi ikemera ibiganiro n'urunani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi kandi n'umuhuza Perezida wa Uganda Yoweri Museveni hagahabwa abandi bamwunganira kugira ngo ibiganiro bizamare byibura amezi abiri gusa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Uri Kaneza.
Mu rugendo rwiwe umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon bitekanijwe kwabonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, abanyamitwe, abanyepolitike batandukanye n'abaserukira amashyirahamwe y'uhugarukira kubari mu ngorane. Inyuma y'uru rugendo mu gatondo kuri uyu wa kabiri Ban Ki-moon azoha ikiganiro amenyesha makuru ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu biro vya President Nkurunziza nyene. Umwe mu batavuga rumwe na leta yabwije Ijwi ry'Amerika ivyo we na bagenzi we basigaye mu Burundi bazobwira umunyamabanga mukuru wa ONU Leon Sengendakumana, umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ADC Kibiri.
Uyu genda bumvise yuko inzira y'intambara ari inzira mbi, yuko hageze ko ubutegetsi buja mu biganiro na Senared byihuta hagakomezwa abo badufasha la mediation, no kuvuga ko umukuru w'igihugu cy'u Buganda ari no mu bintu byinshi nabo nyine turabibona ubu kandi biraboneka kumenga biramugura iby'iki kibazo bamushire ko abandi nk'ahozo rongo igihugu cya Tanzania barakorana mu kurondera aya masezerano yarushe warahozo rongo igihugu cya Afrika y'Epfo Mbeki ambona avuga mu kapa muri Tanzania Mbeki arabizi neza kuko yazana na Mandela imisi yose niyo yararongo igihugu cya Afrika y'Epfo gi twaronka aya masezerano barashobora gukuraba n'abandi bagize icyo bamara muri Afrika nka Chisano yahoze arongoye Mozambique nka Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru wa Mpuzamakungu bo barashobora kumufasha bikihuta ibyo biganiro bimare nk'ukwezi cyangwa amezi biratarenze kuko Barundi bararushe no kwicwa no guhunga no kwangazwa no gupfunga no bukene n'inzara no kujyana n'amakungu baraturarushe.
tuwezi vizyo wazo mbugira lero abatavuga rumwe na leta barafise nicho biteze kuri Ban Ki-moon inyuma ya urugendo rwiwe. Leon Sengenda Kumana atubwira bimwe muri ivyo
ko yumva ko Uburundi bwamaze kwinjira mu ngorane burashobora kwikura mu bwo nyene kandi ko bushobora gutuma intambara ishika no mu karere yumve ko yitaha azi uko ibiganiro nibitashoboka acashika avuga ati bimwe bitegekanijwe muri cyakigabane cindwe amasezerano mpuzamakungu yagishaga mpuzamakungu ni mu gihe igihugu gipisi ngorane zikomeye abantu birwa biyicwa abangazwa abanyuruzwa abazimangara aho ubutegetsi usanga bugoyagoya agenda byumvise yuko agenda gusaba ugo rwego rugiye gucungiramo n'umutekano kwisi ruba pre gushira mu ngiro icyo kigabane cindwe kivuga yuko mu gihe bimeze nkuko niko ndabivuga baza batarinze kubaza kurunkurusha gwo cyo gihugu cyakabije cyakwa zokumva nuko kubera ubwikanyi bwabaye ndase kandi twaraganiriye ingene ubwikanyi bwohagarara iki rero dukene ko yumva ko ategezwe gushingwa umugwi impuza makungu byose abafite ububasha kugitse no munsi nisha impuza makungu ategezwe kugenda yumvise ko ategerezwa gushiraho umugwi uzoza gutohoza kurugo bwikenye bwagahomera bwo
kuva hadutse ndyane inyuma y'ingingo ya president Nkurunziza yo kwitoza ku nchuro ya gatatu abatavuga rumwe no butegetsi bavuga ko ari kiringo yihagiye gihonyanga amasezerano yarusha nibwizwa nshingiro iyi ni nchuro ya mbere umunyamabanga mukuru wa ONU agendera Burundi abagize akanama ka ONU kajeje amahoro n'umutekano ku isi bo bamaze kugendera ico gihugu incho zibiri zose mu kiringo kidashika umwaka muri yendwi kandi hitezwe mu Burundi intumwa zigizwe n'abakuru b'ibihugu byo muryango wa Afrika mu rukurikirane rw'ingingo zafashwe n'uwo muryango mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi. Eroje Wirikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Arakoze Eroje Wirikaneza. Turacyari mu Burundi, abantu babiri baraye biciwe mu gitero cyabereye muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro, abandi babiri barakomereka. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru. Hari n'abacuruzi bavuga ko basahuwe n'abo bantu bari bitwaje intwaro bakoze icyo gitero. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse afite inkuru irambuye.
Hari hagati y'isaha ya saa mbiri na saa tatu twumva amasasu ariko avuga ari menshi kandi asha batavanye ko kenshi nzi ukuntu tubanyeho duca duca turahunga manuka epfo mu mwonga nyine niyo twaraye.
Ubiri mwe bantu bari ku mutumba Kiyange komine ya Gisozi ni kuyora barije mu ntara za Buri na Rutana ni babaye igihugu imero indwi ayo RNCT mu Fiyanfu n'u Gifaransa niho ku birometero 50 uva mu gisagara cha Bujumbura n'ahantu hagwiriye cyane utubutike mbere n'amazu ahari ameshi muri yo adandarizwamo. Amakuru akuye ku bantu bari kuri iryo barabara igico gitero cyaba yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho baje bagana amabutike.
Amabutike bateye ntibacagura iyo bashikira ku bwambere niyo baca basaka bakiba. Umugabo rero hari iyo bashikiye ko nkubwira gatatu bace batera grenade. Iyo grenade rero yahavuye yica umuntu umwe irakomeretsa n'abandi babiri uwundi yaguye hirya gatoyi ntituzi ko yishwe n'ubusa se nuko ari grenade ngira yari karahunga.
Muri abo bantu babiri bagwiye mu ico gitero umwe muri bo azwi ku izina rya Kaeli Pierre n'umutama w'imyaka irenga 60 uwundi nawe yarakira umusore yitwa Jiribe Hakiza afise imyaka yaba 30. Mu gihe umutama yasanzwe ari umurimyi asanzwe Jiribeli Hakiza wewe yahora akora akazi ko mwabantu abo bitaba coiffeur muri imyuga y'Igifaransa. Umuvyeyi wa Jiribeli Hakiza twasanze afise intuntu ivuye kwiganda kugwa cy'umwana wiwe
kwishwe gute ko numvise bapfuka ko bamurasiye hari bindi nabo bataraha mukari mu buruhukiro ikwiba mwice ndishye akababaro ku bamwice babonetse.
Twagerageje gutohoza kubijyanye n'urupfu rwa Jiribeli Hakiza ariko nta nkuru itomoye twigeze turonka. Hari amakuru amwe yatubwira yuko yarashwe ariko aragerageza kwiruka ahunga, ayandi nayo akavuga yuko yanse gutanga amafaranga abona kugandagurwa. Naye ku rupfu rwa Kaeli Pierre amakuru twakuye ku musozi Ruyange avuga yuko yoba yarashwe mu gihe yaraje kuburira abandi bantu yasize ngaho kuri uyu mabotike kubera ko ariwe yatanguye kubona abo bantu bitwaje ibigwanisho. Uyu mugabo asanzwe ari umudandaza inawe yatedamanye na Pierre Kayeri mbere yuko agandagurwa.
Yavuye hari aza kutubwira ko hari igitero kije we yashitse yarero bamurase yagiye uhande y'imodoka yaravuye hari yashitse ngaho be bamurashe ari karaba.
Abaraho ku Ruyange yaba ico gitero twabajije bose yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho bagico gitero bagiye basahuye mbere y'amakuru yaremezwa na Mustanteri wa komine ya Gisozi. Twicyo twabonye tugeze ngaho ku Ruyange nuko ari amabutika mwamwe yarafise ibinogo by'amasasu yagiye araca hari naho twabonye igrenade yaciye. Ikindi twabwiwe nuko abantu bitwaje ibigwanisho hariho hamwe hamwe ku mabutika bashika bakaharasa bakongera kugenda barahamagara amadini y'abasanzwe bahadandariza. Ivyo navyo abadandaza mu butike twagiye turavugana bemeza yuko bishoboka yuko abantu bagize ico gitero ari abantu basanzwe babazi. Ntitwashoboye kumenya igitigenyezi na cy'ibintu vyibwe kwiketse ko hanyu twabwiwe yuko hibwe amafaranga n'amatelefone. Uyu ni umwe mu basahuye mbere n'umuhungu wa Kaeli Pierre yari yagandaguwe
abantu numva bararashingira nta umwe aransanga mu nzu avuga ati zana telefone ndayimuha ngutsa n'ibyo ufise amahera ndamuha amacara soka ubwiro bari kumwe mu rugo ati rasagose mwa ni yarasa yerekeza iyo ndi yerekeza ku yandi mabutike ayugaye
muri make none bagusuka amafaranga
nayo nacuruje niyo se ntaye umenya uko bavuze ati zana ibyo ufise natanze uko nyine kuri ndeye ko ayinda kugusopa nabo bacu bakwica yanjye cyo bacara nankijije
musanira ko mine gisode celestance ngira nkabo wamenyesha yuko bigaragara yuko abantu bitwaje ibigwanisho atakindi cyabagenza ataye intumbero yo kwiba mu kiringo cy'indwi zibiri kigitero kigize kane muri komine ya Gisozi mu ntara ya Mwaro. Kuri ivyo musanteri wa komine ya Gisozi Celestin Singira nkabo amenyesha yuko abatera muri Gisozi bashobora kuba bava mu komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi hamwe na Mukike mu ntara ya Bujumbura kubera ko ari ahantu biboneka ko akunda kubunga abantu umutekano na kuvyaye ko barakora muri komine ya Bugisozi kugira umutekano garuke. Yatubwiye ko bagije amanama abanyamigambwe batandukanye bongera kandi bagisha inama abanyagihugu babahimiriza ko botaha imbere ya saa mbiri z'ijoro kugira ngo bagire umutekano burehezwe ukizura. Igisozi mu ntara ya Mwaro Fidelite Ishatse rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse kuri iyi nkuru. Tujye noneho mu Rwanda aho urukiko rukuru rwa gisirikare rwaraye rusubukuye urubanza ruregwamo Koloneli Tom Byabagamba na bagenzi be ibyaha byo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Koloneli Bosco Mulisa niwe watanze ubuhamya hashinja Jenerali Rusagara. Uruhande rw'uregwa rwavuze ko ubuhamya bwe buvuguruzanya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Koloneli Mulisa yinjiye mu cyumba cy'iburanisha mu ikositimu ijya gusumukara karavati ya kaki, ishati ya karokaro mu mutuku n'amataratara mu maso. Yabonije imbere y'umucamanza iruhande rwa Jenerali Rusagara bahana ikiganza, ushinjwa mu kubita ikiganza gahoro ku ntugu bamwenyura gato. Akimara kurahirira ibyo abwira umucamanza ku buhamya bushinja Jenerali Rusagara ku byaha byo gukwirakwiza nkani mu wazangisha rubanda ubutegetsi, Koloneli Mulisa wasezerewe mu ngabo umwaka umwe na Jenerali Rusagara yavuze ko bakunze guhurira ahantu hatandukanye ariko cyane mu kabari Tennis Club Nyarutarama. Yavuze ko we n'abandi basirikare bakunze kuganira amagambo atandukanye. Yavuze ko Jenerali Rusagara yababwiraga ko ihuriro RNC n'abayigize ndetse n'imikorere yayo irimo gukomera. Koloneli Mulisa yavuze ko yumvise ko Jenerali Rusagara yavuziye ahantu hatandukanye ko Leta y'u Rwanda yafatiriye imitungo y'umunyemari Tribert Rujugiro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Koloneli Mulisa yavuze ko Jenerali Rusagara yavuze ko Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yitwaye neza mu bibazo by'umutwe wa M23 wari muri Kongo, naho Perezida w'u Rwanda akabyitwaramo nabi bikavira mu Rwanda guhagarikirwa inkunga z'amahanga. Aha ngo Jenerali Rusagara yagize ati abagayi is finished. Abanyamategeko bunganira Jenerali Rusagara bikomye urukiko kubaza ibibazo umutangabuhamya bimuganisha kumwibutsa inyandiko mvugo yakoreshejwe. Kubushinjacyaha nta n'umwe wemereye guha urukiko umurongo wo kubaza ibibazo, buti ntaho byabaye kuri iyi si ya Rurema bamenye ko umutangabuhamya yatumijwe n'urukiko atatumijwe n'abavoka. Jenerali Rusagara akivuga ngo abagayi is finished, kuki wahise wumva avuze umuntu runaka? Icyo ni ikibazo cy'urukiko. Koloneli Mulisa yasubije ko byari byoroshye kuko uregwa yagereranyaga abaperezida babiri. Uyu mutangabuhamya yabwiye umucamanza ko we na Koloneli Karege bahisemo kwitandukanya n'uregwa kubera amagambo yemeza ko arimo abibanga ko azabagiraho ingaruka. Maitre Buhuru Celestin wunganira Jenerali Rusagara wafashe umwanya muremure muri uru rubanza yabajije uyu mutangabuhamya niba hari undi baganiriye ku rubanza rwa Rusagara mbere y'uko atanga ubuhamya. Nkunze kuba ndi na Koloneli Kamili Karege yegenejo twari kumwe, nicyo gisubizo kigufi yahaye urukiko. Uyu mutangabuhamya yikomwe n'uregwa ko ari mu bagiye mu kabari ka Gahembe mu Bugesera kumucurira ibyaha. Maitre Buhuru yamuhasha ibibazo bishingira ku Gahembe byasaga nk'ikiganiro. Ati ku Gahembe urahazi, ni Bugesera? Yego. Mbere y'ubuhamya watanze ku itariki ya 19 z'ukwa 8 2014 wagiye ku Gahembe ku itariki ya 18 urabyibuka ntubyibuka? Si ngombwa kubyibuka, icyo mufata n'ubuhamya ndi gutanga. Kapiteni Ndakazura muzi? Yego. Muherukana ryari? Simbyibuka ariko numwe mubambazaga ibibazo. Nyakubaho hamutanga buhamya turagushimiye cyane kuba wemeye ko Kapiteni Ndakaza ari mu bashinja cyaha cyangwa abagenza cyaha bakubajije ibibazo. Yabikubarije he? Koloneli Mulisa yahise ahakana ko Kapiteni Ndakaza ukora mu butasi bwa gisirikare ntacyo yamubajije uretse kuba yari mu biro yabarizwagamo. Niko guhita uruhande rurerwa rusaba ko umwanditsi yandika ko yivuguruje mu minota itarenze ibiri. Urukiko rwavuze ko ibyo kwivuguruza bitasuzumwa bagitanga ubuhamya. Maitre Buhuru yashimiye ubugira kabiri uyu mutangabuhamya ati wakoze kutubwira iryo zina. Kapiteni Ndakaza yari aho akora iki? yasubije ko nk'umusirikare wari ushinzwe iperereza kuba yari muri ibyo biro bitari inshingano ze zo kumenya icyo Kapiteni Ndakaze yahakoraga. Koloneli Mulisa yabwiye urukiko ko akeka ko ifungwa rya General Rusagara ryaturutse ku myitwarire ye imbere ya General Jacques Nziza. Yemeza ko yamenyeye mu biro by'ubwo yaramutumyeho ngo bagire inama uregwa ahinduye imyitwarire. Umunyamategeko Buhuru yabajije kandi uyu mutangabuhamya utigeze avuga itariki n'amezi mu buryo buhamye igihe General Rusagara yaba yaravugiye impuha zisebya leta. Niba ubwe yarigeze yumva uregwa avuga amagambo mabi kuri Perezida Kagame, yasubije ati yego si rimwe si kabiri. Mu rukiko Koloneli Mulisa yavuze ko General Rusagara yashakiraga abayoboke ihuriro RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ubwo yacengezaga amatwara yayo. Mu nyandiko mvugo y'ubushinjacyaha ariko ho yemeje ko byari bigoye gutahura icyo yaragamije mu biganiro yagize kuri RNC, cyane ko ngo yaganiraga yikomozaho. Kuri Maitre Buhuru, urukiko rufite ikibazo gikomeye. Umutangabuhamya arimo aratuvanga, urukiko rurafata ibihe rureka ibihe. Nta burakara seka, Majoro Shahare Madudu uburanisha uru rubanza yasubije uwunganira Rusagara ati nimwe mwivangira umutangabuhamya ntiyaje hano kuvanga. Umwunganizi wa General Rusagara urukiko rwakunze kumwihanangiriza kudakomeza kuzamura ubuhamya bw'abandi batangabuhamya. Yabwiye urukiko ko bigoye kutabavugaho mu rubanza rw'amagambo rushingiye ku bihuha, cyane ko nabo batangabuhamya bemeza ko babaga bari kumwe na General Rusagara avuga amagambo. Hari bimwe mu bibazo Koloneli Mulisa yabwiye Maitre Buhuru ko ari ibyacyana yanga kubisubiza. Maitre Valerie yabwiye urukiko ko umutangabuhamya kuye kurangwa n'ikinyabupfura mu rukiko. General Aloyizi Muganga wagombaga gushinja Koloneli Tom by'abagamba amaze iminsi biraza gataha adatanze ubuhamya. Umucamanza yasabye ko yumbwa ntiyongere gukubita y'ubusa. Koloneli Tom by'abagamba mu ijwi ritomo yabwiye umucamanza ati mfunzwe kubera amagambo batanga ubuhamya bavuze nza hano buri munsi waje kabiri gusa. Kuvuga ko atasubiraho kandi mubona igihe cyageze no kwirengagiza uburenganzira bwanjye. N'amagambo umucamanza yavuze ko ataboneye mu rukiko amusaba guhindura imvugo. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya 26 z'uko kwezi. Akabagira ubusa ijwi America i Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iryo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise imigambi y'ukugiranira ibiganiro bikomeye n'igihugu c'Ubushinwa inyuma yuko amasanamu ya satelite yerekanye ko Ubushinwa bwashize misile zirasa mu kirere ku izinga ririmwe amatati mu gice c'ibahari kiri mu bumanuko bw'igihugu. Iryo zinga ryitwa Woody ni rimwe mu mazinga ya Paracel Ubushinwa, Taiwan na Vietnam biriyitirira ayo mazinga. Ubushinwa bwamenyesheje ko butazoshira ibigwanisho mu gice cy'ibahari cyo mu manuko bw'igihugu. Yamara umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko hari ibyemezo iminsi yose ko gushira ibigwanisho muri amazinga byiyongeye ngo ni ibintu biteye impungenge. Ingingo iherutse gufatwa n'Ubushinwa ku izinga rya Woody ikwirikiye ibindi bikorwa birimo amazinga by'Ubushinwa mu gice cy'ibahari kiri mu manuko mu mezi ya vuba. Vyongeye mu ntaretse amazinga ya Paracel, Ubushinwa buriyitirira kandi amazinga arimo amatati ya Spratly. Ubushinwa bwarubatse amazinga atari make bwashizeho bwo nyene ubwayo amwe ari ku bibuga by'indege. Abitegereza ibintu bavuga ko bishobora gukoreshwa ku mpamvu za gisirikare. Nta ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ku ofisi uburenganzira ku mazinga arimo amatati mu karere k'ibahari kari mu manuko bw'Ubushinwa. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasavye ibihugu biri muri ako karere gutorera inyishu amatati ari hagati yavyo biciye mu biganiro mu nzira y'amahoro hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Mu kwezi kwa mbere igisirikare kigwanira mu mazi cya Amerika cararungitse ubwato bw'ingwano hafi y'izinga rya Triton, rimwe mu mazinga ya Paracel, kugira cerekane ko Amerika itemera ukurondera kugeramira uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza atantambamye muri ako karere kwa Amerika hamwe n'ibindi bihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru inyuma y'inama hagati ya Amerika n'ibihugu byo mu karere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa Aziya iherutse kubera muri California, Perezida wa Amerika Barack Obama yarerekanye ukwiyemeza gukomeye hagati ya Amerika n'ako karere kuvya yerekeye iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamakungu n'uburenganzira bw'ibihugu byose byaba binini cyangwa bitoyi. Yatangaje ko hategerezwa gufatwa intambwe zijejwe kugabanya umwuka mubi mu karere kibahari kari mu manuko bw'Ubushinwa, harimo guhagarika kubandanya kwitirira amazi ari muri ako karere, kubandanya kubaka no gushira ibindi bigwanisho mu bice birimo amatati. Yamenyesheje ko uburenganzira bwo gukoresha icyo gice kibahari atantambamye bitegerezwa kubahirizwa, kandi ko ubudandaji butotegerezwa kugera migwa muri ako karere. Perezida Obama yamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukoresha ikirere, amazi no gukorera ahariho hose harekuriwe n'amategeko mpuzamakungu, kandi ko bazoshigikira uburenganzira bw'ibindi bihugu byose bwo kubigenza nk'uko.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ruizi Bigirimana agiye kubageza incamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije avuga ku Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon ari mu Burundi mu rugendo rugamije guhagarika injyana za politike Uburundi bugira bumaremwo umwaka. Uwo mutegetsi Ban Ki-moon yashitse Bujumbura ejo ku munsi wa mbere, akaba aterekanya kubonana n'abanyepolitike bo mu Burundi hamwe n'abarongoye amashyirahamwe yo muri sosiyete sivile. Muri Kenya, igipolisi cya Kenya caronkejwe ibiduga 30 bitaraswa n'amasasu bita blende kugira kibikoreshe mu bice by'ico gihugu bibangamiwe n'ibikorwa by'iterabwoba. Abahinga mu by'umutekano bamenyesha ko ari intambwe ishimishije, ariko bakamenyesha ko Kenya gikwiriye kurushiriza gukora ibindi bikorwa kugira gishobore gutsinda intambara n'umugwi wa Al-Qaeda. Igihugu cya Kenya cyarungitse abasirikare muri Somalia mu mwaka wa 2011 kugwanya umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab, aho uwo mugwi waciye urahira ukarengwa ko Kenya kitazoronka amahoro mu gihe inteko zacu zizoba zikiri mu gihugu cya Somalia. Amakuru avuga kuri Ethiopia, ishyirahamwe rihanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rimenyesha ko Leta ya Ethiopia iri kwikoresha ingufu mu kuburizamwo imyigaragambyo ibera mu ntara ya Oromia, naho abategetsi ba Ethiopia bo bemeza ko ibintu byifashe neza. Abantu barenga 200 baramaze kwicwa n'igipolisi cya Ethiopia kuva itariki 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze. Abaharugwa mu bihumbi nabo bamaze gutabwa mu mvuto. Iyo myigaragambyo imaze amezi 4 iri kibera mu ntara ya Oromia yatanguye mu gihe abanyagihugu bo muri ako gace biyamiriza umugambi wa Leta wo kugura kwagura imbibe z'umugwa mukuru wa Addis Ababa mu ntumbero yo kugwiza imigambi y'iterambere. Umugambi abanyagihugu biyamirije bavuga ko uzotuma batakaza amatongo yabo. Muri Siria, Leta Zunze za Amerika n'Uburusiya baremeranije umugambi ugamije guhagarika intambara muri ico gihugu ca Siria. Iyo ngingo ishobora gutuma abanyagihugu bari mu bice birimwo intambara bashobora kuronka imfashanyo, kandi ni muntu mbere yo gutegura ibiganiro hagati y'abashamiranye bitumbereye gushiraho leta mfata kibanza. Amakuru ku Buhindi, abasirikare b'Ubuhindi barishe abagwanyi 3 bari bamaze iminsi 3 binyegeje mu nyubako ya leta inyuma yaho bagiriye ibitero ku miduga y'igipolisi mu ntara ya Kashmir. Makuru twabateguriye nahagarukiye, mwari kumwe na Louise Bigirimana.
Urakoze ya Louise Bigirimana kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bose. Mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.